VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kuwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ku munsi wa tatu itariki 16 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Abategetsi nibo bavyumvira kuko umuntu awe umusazi nyene nibo bideba bakafata impamvu yabyo bakavuga ati uyu muntu kwa adakomeye ntiyabigize kuko abishaka kuba abana yabakunda umbyara umwana agira gatanu.
Aya mu gitabo nanjye ninde nsomye mu majambo Timoteo yavuze, yaravuze ngo umuntu niyavyara badashoboye kurera ngo azoba ari nyuma yabizera. Ni ukuvuga rero igitabo cyane kiravuga ko umuntu ashobora kuvyara kuko Imana yaduhaye ubwenge, tugomba kuvyara yabo dushoboye batazo tuzana ibigeragezo n'ingorane.
Abo ni bamwe mu banyi b'umuvyeyi agenda guhura ikibondo ciwe muri komini giteranyi mu ntara ya Muyinga. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye agateka za muntu mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye urujanuruza ku biberwa ku ruhwa hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'igitabo agateka kazi na muntu FIDH, Federation Internationale des Droits de l'Homme, risaba amakungu kurabira hafi ibibera mu Burundi. Iryo shirahamwe rivuga ko ubwicanyi mu Burundi bushobora gufata intumbero ihonyabwoko. Yamara icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko iryo shirahamwe rikorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ishirahamwe ry'itahagateka kazi na muntu FIDH risigura ko ubwicanyi buhunyuruza abantu no kubabareza igufa vyiraye mu Burundi mu kiringo c'umwaka n'igice. Iryo shirahamwe rimenyesha ko muri ico kiringo ryakoze amatohoza rifashijwe n'abari hamakuru abahinga baryo hamwe n'ishirahamwe bisanzwe bikorana ari ryo rigiteka. Mu ceganyo c'impapuro zirenga 200 FIDH ryerekana ko hari amabi menshi yakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015, aho umugambi uri ku butegetsi watoranya president Nkurunziza kubera umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bigatuma hari indyane za politiki. Ishirahamwe FIDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi ziko zifata intera y'ubwoko, rikibaza ko hashobora kwaduka ihonyabwoko hamwe amakungu atova hasi hakirikara. Ibitigiri bitangwa na FIDH ni uko abantu barenga 1000 ari bo bamaze kwicwa kuva mu kwa kane k'umwaka uheze. Ibihumbi 8 bafungiwe politike, hagati y'300 n'800 babuze urengero ryabo, nayo abarenga 300 bahunga igihugu. Iruhande ya leta itungwa gatoki hari n'indi migwi iregwa na raporo ya FIDH, aho iryo shirahamwe ryagiriza imigwi ya Forebu na Tabara ko nayo nyene yakoze amabatandukanye. FIDH risaba ko hoza inteko mvamakungu gukingira abanyagihugu. Twabajije Tasien Sibomana, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, icyo yibaza kuri iki cegeranyo.
Iyi raporo je sinovuga ko ikabije cyangwa idakabije, mugabe ivyivuga byinshi byarabaye. Kugira uvuge ko ikabije cyangwa idakabije, uba waragiye muri ayo ma enquete ukamenya ibitigiri nyezina by'abantu bapfuye, bazimiye, ntitubone imivyimba, abafunzwe nabo bararekuwe, abahunze, abamaze guhunga n'ibindi. Mugabo ivyo bavuga byovyo, hari abantu benshi bapfuye, hari abantu benshi bazimiye, hari abantu benshi bafunzwe n'ubu bakibandanye bapfungwa. Kuvuga rero ko hapfuye 1500, ivyo ni bimwe navuga ko uworinda gutohoza.
Ariko imbere yo gutohoza hari ibyo Sibomana abona nk'ibimenyetso bifatika vyotera ubwo abarundi n'amakungu.
Kubona Uburundi buriko burava muri sentare mpuzamakungu, tuzi neza ko bayishyizeho kugira ngo isahirize ubutungane bwo mu bihugu, mu gihe ubutungane bwo babukora nabi ku mvo zitandukanye, canke ntabwo babukora neza bufise uburyo buke mu bakozi, incabwenge mu bacamanza, mu buryo bwo gukoresha iyo sentare basahirize kugira ngo ivyaha vy'agahomerabunwa bikogwa ha canke ahandi ntibigume bidahanwa. Ukabona rero abaserukira abategetsi bo mwisabanaba birukanwa ku munsi ku munsi. Ingingo zafashwe n'urwego rukomeye nk'inama nkuru y'umutekano ntacibabariye. Ingingo yafashwe n'inama nkuru y'agateka kazi na muntu ntacibabariye. Ibyashizweho n'ibihugu biyorikiye mu bumwe bwa Afrika ntacibabariye. Nonaho waba umurundi, waba umunyamahanga, ntabwo bavyo gutera. Ibyo bavuga ntibarira busema. Uko ubonye igihugu cikukiye, kiriko cikura mu miryango yose, ni hamwe usigara uvuga uti ibikoko biri mu ishyamba ikirusha amakara ubundi nicyo kiburyo.
umukuru w'umugambwe la Debu Jean Dodieu Mutabazi na wasangira raporo ifite intumbero ya politiki.
Twebwe turazi yuko ivyo ari binyoma n'ibintu vyiremenanya byaje mu nyuma yaho kurondera guhirika ubutegetsi bwatuwe n'abanyagihugu binaniranye kananira ababirigi n'abafaransa n'abandi barundi bamwe bari muri Senarede batashaka kuja mu matora burero babandanya bagira iremenanya gushikaho ikiziga cyose kibonetse bavuga yuko cishwe biciye mu vya politike iyo umuntu afashe ku nguvu abafashwe n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa ariko rwawo akamara maza rero uyu munsi igihe hari nk'abantu basangiye ubwoko b'abahutu bo muri CNDD-FDD bashobora gushamirana n'abandi bahutu bo kwa Agatogwasa bose ari abahutu umengo abo banywanyi ba Agatogwasa bacise abatutsi kubera iyo ariko bavuga iho nyabwoko bariko baravuga iho nyabwoko ry'abatutsi.
Tuvuganya kuri telefone icegera cy'umuvugizi wa president Nkurunziza yabwijwe ijya America ku icegeranyo cha FDH atamuntu numwe cyotangaza Jean-Claude Karegwandenza akavuga ko abakora ivyo vyegeranyo bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi ariko arangiza yibutsa ko abakora bene ayo maraporo bose bakwiye kumenya bakamenyera ko badashobora kurusha inguvu abanyagihugu bitore inzego zibarongoye. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya America.
Urakoze Eloge. Umwana umwe yarayishwe na nyina wiwe ku mutumba na komine Giteranyi mu ntara Muyinga. Ababanyi bemeza ko uyu mukenyezi yarasanzwe afise akagwara ko mu mutwe. Abajejwe intwararo batangaje ko umufasoni yashikirijwe igipolisi ku mvo z'amatohoza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Uwo mwana yishwe ku muhingamo wo kuri uwa kabiri. Kabiro Lispesi nyina wiwe niwe yagirizwa kumugandagura akoresheje ikibando. Umwe mu babanyi biwe akeka ko yoba yamwishe biturutse ku ngwara yo mu mutwe yarasanzwe agendana.
Twarabonye yuko yamwicije ikintu kigihiri muga kimuhonda ntavyo twabonye muga gusa twatwaye tuzi kumenga nakomeye neza mu mutwe tumaze kumva kwa mwishe twiyumviye ko yabamwishe kubera ibyo bisatsi byiwe twamenya rero ngo yamwishe ku mvoki ntavyo twomenye. Yahora agenda mu nzu nyakajyama akaguma y'umwanya nk'indwi zitatu zigahera atavyuka nk'indwi zitatu zahera akongera akavyuka agakora kazi ari n'umwarimu.
Uwundi mukenyezi bahoze babana mu nzu imwe nawe nyene avuga nk'uko icyo yongera ko nuko uwo mwana yaramaze guhakwa kenshi ibyo uwa mbere yise ubumuga bwo mu mutwe uyu we yemeza ko ari amadayimoni yahora amwosha kwica umwana wiwe.
Peri kahushije igihe kinini kubera bwa mbere yarigeze kugahusha turakamucesha. Izo mpamvu rero bavuga ati ayo madayimoni agwaye kubera yamuniga akamutereza yuko yokica giye kuba twabana byashobora akaza kumva nyene agira kice agafashe bimubwira ati ngira ndakwice nkaca muruza abantu amugaca gatora na madayimoni yamuvugira ko akamubwira ati mwice ndamukumutesheje agacambwira ati byari bimbwiye mwice tumva rero nagira ndakice ati nimukankura impande.
Ku vyurupfugo uwo mwana ibishikirizwa nabo babana nivyo bishikirizwa kandi n'abajejwe intwaro. Venasi Mushengezi umuhanuzi wa mustaneri wa komine Giteranyi ajejwe ivy'intwaro n'imibano niwe yabikurikiranye.
Umwana yari yitwa Nduwimana Fiete afise imyaka 2 akaba rero yishwe na nyina wiwe yitwa Kabiro Space. Mu kumwica rero yamukubise ikibando mu mutwe gushikaho umwana acikana. Ama rero ababanye bamaze kubimenya baciye batabaza igipolisi kiraza natwe turahagera tuje guhurura amanya mugore yahereje gukora iryo bara acarafatwa arajanwa n'igipolisi gufungwa. Hanyuma ikiziga naco se wiwe yaraje aragitwara.
Ubu nawe nyene avuga ko uwo mukenyezi yarasanzwe ari umwigisha yoba yabikoze kubera akagwara ko mu mutwe.
Ku matohoza tugikora ikivugwa cyane n'ababanyi kiguma kiza kenshi nicuko uwo nyina wiwe yarasanzwe ari umuntu atakwije mu mutwe ko vyahora vyiguburiza bikabonekana yuko adakomeye mu mutwe. Ababanyi rero baca bagira bati burya ya ngwara yiwe ishobora kuba ariyo yari yamuvyutse.
Amaze gufatwa kuri uwa kabiri, Kabiro Lispesi yahavuye yungururizwa mu gipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Niho amatohoza agiye kubandaniriza kugira hamenyekane icyatumye uwo mwana yicwa. Mu gufata ingingo, umubanyi wiwe asaba ubutungane kutazokwirengagiza uko uwagirizwa yari asanzwe ameze.
Abategetsi nibo bavyiyumvira kuko umuntu w'umusazi nyene nibo bideba bakafata impamvu yabyo bakavuga ati uyu muntu kwa dakomeye ntiyabigize kukabishaka kubara abana yabakunda kubundi ari umwana gira gatano mwabo bana bose umwe yiga mu wa gatano undi mu wa kabiri ubu abandi nabo ntibari bwige barekishari batonye kubara yatanize abo bambe ivyo bimushikiye kubera aye madayimona gwaye ntiyarikomeye ntiyabigize kubera komeye kera nako yagakunda nejo yakishye arubwo yari yikakuye mu mugongo ntiyakanka
uwo mukenyezi yarafise abana batanu yavyaye ku bagabo batandukanye umuhererezi amaze kwicwa bane bari basigaye baciye baza gutogwa na base babo aho twashika kumuhana iwe twasanze inzu yiwe irangaye ababanye biwe babwiye ijwi rya Amerika ko abiwabo baciye bimukana ivyo yaratunze muri komine ya Giteranyi muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Kuva kuri munsi wa kabiri gushika ku munsi wa kane ariko haraba igikorwa cyo kwandika abarundi bahungira mu Rwanda no gushikiriza impapuro ndangampunzi ku bari bamaze hafi amezi abiri biyandikishije. Abari bahejeje kuronka izo mpapuro ndangampunzi akamwemwe kari kose kubona baronka urupapuro rubatuma batembera ataco binona. Urongoye impunzi z'abarundi aba mu bisagara wiri nkuru nziza gasaba abatari yandikisha kubikora vuba na vuba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Igira neza Anne Marie utama Dieudonné Singiya Jaco Jimmy.
Aho ni gikondo mu gisagara cha Kigali abajejwe kwiyandikisha kugira bazoronswe ubuhungiro mu Rwanda bariko barahamagagwa. Aho habera ico gikogwa hari abantu barenga nk'ijana abantu bakuze ico kimwe n'abariko barahumura. Umwana w'umuyabaga twaganiriye yatumyesheje ko yazindutse yitaba akamo ko kuza kwiyandikisha batewe n'abarongoye impunzi.
Naje kwa gatandatu nje mpunze hanyuma ndaza ndashika muntuze akicukiro shitse umunsi rero naciye nza kwiyandikisha kugira abampe stati ngenderako.
None wibaza ko urupapuro rushaka gufasha iki?
Kubashira kuza bakamenya ko ndi mu Rwanda bakaza baramfasha kubera je ndi kumwe n'abavyeyi bose twaravanye.
Warahejeje kuronka urwo rupapuro rwemeza ko arunse ubuhungiro mu Rwanda yatumenyesheje ko ari intambwe ikomeye kubona agiye kuza araje yashatse mu gihugu cy'u Rwanda yidegemvya.
Ndanezerewe gose gituma nezerewe umwanya n'umwanya umuntu agenda avuga ati ubu bompakira bakanjyana mu Burundi kandi bakujyanye mu Burundi naho ntago ubunezerewe ubuzi kugiye kubona amahane.
Igipapuro cy'impunzi rubona kigiye kugufasha iki?
Igipapuro cy'impunzi kigiye ko mu murenganzira bwo kwidegembya nkatura nk'abandi nkumva amahoro atamuntu nk'amakoma.
Kwiyandikisha kugira impunzi ironke byangombwa ningira kamaro cyane nkuko wiri inkuru nziza aserukira impunzi z'abarundi ba mu bisagara mu Rwanda abimenyesha.
Bwa mbere ho nuko umuntu yageze mu gihugu hariho abantu baba baje gutembera hari nabo bahunze nico gituma umuntu aza kwiyandikisha nk'impunzi. Ubwa mbere ho akubereza amategeko y'igihugu cyose gifite amategeko bagendera ko n'amategeko agenga impunzi ku isi. Rero iyo umuntu ahunze biramufasha kumenya uko igihugu kimenya yuko ari impunzi atari umuntu aje atembera gusa. Rero iyo hariho ibigenewe rero n'impunzi bisaba yuko aronka yaba ari kuvuzwa yaba ari kwiga yaba kuba muri ico gihugu akurikiza amategeko y'ico gihugu kandi akingwa n'amategeko agenga impunzi.
Wiri inkuru nziza akabasaba ashimitse abo batari yandikisha aho bari hose kubikora badatevye ku neza yabo.
Akamuntu batera nababwira nti bihutire gushika aha gikondo aho biyandikishiriza ariko imbere yaho bamanze biyandikishe ku mudugudu mbere udafite icyangombwa yandikisha no ku murenge hanyuma baze kuko mu gihe ari mu ibarabara yagize impanuka canke ugasanga agize ikindi kibazo mu ibarabara ntibamenye uwo ari we. Rero nibyo byiza tubwa tuti kubahiriza amategeko n'ikintu gikomeye cyane. Ni byiza yuko abantu biyandikisha kugira ngo uronke ubwo bufasha kuko iyo utiyandikishe ntibakumenya n'ubwo bufasha ntabwo ushobora kubona.
Uwaserukira impunzi z'abarundi ba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko muri ano mezi abiri aheze bakiriye abarundi bahunga barenga igihumbi kandi ko n'ubu babandanya bahunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Tubibutse inshuti mwese ko muri murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
kimina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Norere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Norere kazoza
Norere kazoza
Ikaze rigwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Norere kazoza Jerome Niyonzima ndabaramutse ndabipfuriza amahoro aho mubaye Inyuma y'imyaka 23 mukuri gihugu ndadayemera cyoro agandaguranye n'abafasha biwe hamwe n'isinzi ry'abarundi baciriwe ku buhomba mugenzi wacu Jean Paul nico ndindiriye ngira na mujambo aganiye n'abanyapolitike bane kuvyerekeye iragi mu vya demokrasi ndadayemera cyoro yasigiye abarundi barabira hamwe iryo ragi bongere barabira hamwe n'intambwe tumaze gutera inyuma y'iyo myaka mu bijanye no gutsimbataza demokrasi Jean Paul nico ndindiriye ijambo ni gwawe
abatumire ni bane wirinyamitwe n'umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru y'igihugu Petero Nkurunziza Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu Jean de Dieu Mutabazi umukuru mugambwe Radebu Maître Poncien Ndayishimiye umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Ipona
Kahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu fisu butore Benintwaro intwari Urambimbara Nacho no kuangwifurije vinshi
Bwana Willy Nyamitwe urumuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'amahoro
Yego n'amahoro
imyaka 23 irarangiye umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe mbega ku bwanyu umunyepolitike Melchior Ndadaye mwibukira ku iki yarinde ku bwanyu bwa Bwana Willy Nyamitwe umunyepolitike
kandere gihambaye nuko ari ncungu ncungu ya demokarasi yari umuntu yifuza yuko igihugu cy'u Burundi cyogorora politiki yiwe yose yari hagarariye mu guteza imbere u Burundi no Murundi na cyane cyane gutsimbataza ubumwe bw'Abarundi na demokarasi muri kino gihugu kugira ngo Abarundi bari mu mahoro bashobore kubakira igihugu cyabo ata mutima usimba nico rero ahanini Abarundi bazokama mu bukirako bakibuka ko yari umugabo w'ijonga n'ijambo ari umugabo yemeye kwitanga atanga ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore kurokora igihugu cy'u Burundi
ivyumviro vy'iwa nyamukuru mwagumanye muvuga muti vyari bikomeye n'ibihega bwana w'inyamitwe
murabiko cindi mu mugambwe FDD ariyo mugambwe uri ku butegetsi ubu uwo mugambwe rero washize imbere iragi ryandadaye n'iragi rya gasore ivyumviro vy'iwe n'ivyo vyubatse urugamba watsindize FDD ivyumviro vyandadaye n'ivyo vyubatse na leta y'uko umukuru w'igihugu nyamukuru Petero Nkurunziza ari atacho adakora kugira ngo afashe abavyeyi b'umuhisi afashe na cyane cyane abarundi akurikije iryo ragi ryandadaye
none iragi nyamukuru muvuga muti yasigiye abarundi n'iri
murabe ko ari incungu ya demokarasi ni iragi ya demokarasi iryo ragi ya demokarasi murabe ko ahagiye demokarasi ari cy'umutwe ikaba demokarasi twayigarutse ko ari uko abemeye gushyira imbere iragi ryandagaye ariwo mugambwe se FDD bashoboye gushika hano tugasubira mu matora yuko itore umuguru w'igihugu ari abanyagihugu bamwitore iragi rya demokarasi rero njye tugendera ko n'iragi ryo gukunda igihugu nabe mwene Burundi.
Demokrasi mu Burundi tuvuga duti yarateye imbere canke twarasubiye inyuma muravye iyo myaka ico gihe igwanira none umunsi.
Igihe demokrasi kiri umutwe twarasubiye inyuma. Turasubira inyuma igihugu kiva mu magaya n'amarira ariko ubu aho tugeze twovuga yuko demokrasi yasubiye gutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi aho abarundi bitorera abarongora ariko ntaworeka kuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hatabayeho utubazo ku bantu nk'abo nyene b'ico gihe abo bagandaguye Ndadaye n'abantu bamwe badakunda amatora abantu bamwe bumva yuko igihugu cy'u Burundi coba mu ngendo y'amagaburanyama atari ingendo ya demokarasi y'aho abarundi bitorera uwo bipfuza akaba ari we aca abarongora. Ubu rero n'umuco aho tugeze aho abarundi bari mu ntambara yo kugerageza gutsimbataza igihora kigandagaye aho abantu bategerezwa kubaha bakubahiriza uwatowe mu nzego zashyizweho n'abanyagihugu.
Nurambusagarare wari baru
umutumire turi kumwe hano muri studio ni Phineas Nigaba numuvugizi umugambwe Sahwanya Frodebu umugambwe washinzwe numuhisi nyenya kugendera president Melchior Ndadaye. Phineas Nigaba namahoro
namahoro cyane
tugarutse kuri Melchior Ndadaye mu majamba abiri iragi yasigiye ngo ninyabake Ndadaye Melchior
iragi ubwa mbere Ndadaye yaturaze demokrasi. Demokrasi ni kintu gihambaye cyane. Iyo demokrasi ihari apana yo kururimi demokrasi y'ukuri abantu bose barabaho neza igihugu kiratunganywa neza n'amakungu akizera icyo gihugu icyo kintu nubwo buhoba hari ingorane ubu yaraciturazi igihugu kizotwagwa kurekeje inkwaro ya demokrasi. Ikindi yaturaze ni gusonera abantu ugasonera umuntu muciyumviro ki ugasonera umuntu ukameze kose utaraje ngo ujyane imuto canke nimukuru mugabo kamusonera. Ikindi yaturaze ukwirinda kagaye Ndadaye ntiyakunda umuntu amusuzugura akagaye ni kabi ntuvuge ngo ufise amafaranga menshi ucuvuga ngo abantu bose ngo baje inyuma ngo akurikira amafaranga eka umuntu ategerezwa kubahwa ukari kose. Ikindi yaturaze
muri cyo nyene niwe yabwiye abarundi bose ati mugende mugororotse yakunda gukavuga kuko bamengo abarundi bamwe bamengo nibagenda bagororotse bafise isoni nibosiruka
ega naho ryavuye guhagarara bwuma abantu bagifashe nabi gusa naho yavuga ati hagarara bwuma ni mugororoke kumugende mutabundabunda kuko umuntu wese Imana yaramuremye kandi murema yitwa umuntu agateka kiyoke kubahirizwe ntagendire anyegeye naje habona nubwo ati hagarara bwuma
mugororotse.
Ikindi yaturaze kwama tuganire iyo habyutse ibibazo tugashira imbere kuganira nabandi kugira dutore umuti urama cyane cyane nibyo yaturaze kandi no muri Frodebu nubwo turabigendera iminsi yose muri Frodebu ibyo iyo tubyibutse tujya tugaruka kugira ngo ikibazo kibyutse tuganire twibuke demokarasi ibiranga demokarasi akagaye tukanka ko umuntu agusuzugura ngo nukatunze kakugendere ku gakanu mugabo akubahirize nawe umwubahe.
Demokarasi yarateye imbere yarasubiye inyuma mushimiki muneguriki
mu bisanzwe hariho ibintu bifasha kugira ngo demokarasi itere imbere. Ubwa mbere namaro n'umutekano mu gihugu icyo kintu kirahambaye cyane. Urabona Ndadaye azanye ibya demokarasi yamaze amezi atatu acaraganda kuko n'abasi ba demokarasi abantu benshi barakurikira n'abategetsi benshi barakurikira intambara ikirasutama abitwaje ibigwanisho barafata inkoho abantu benshi barapfa ibintu bironekara mu gihugu. Aho rero ibya demokarasi bimwe ntibiba bigifise ijambo abahavuga inkoho rero haraba nibiganiro byarusha haraba amasezerano baravuga bati abantu dusezera rero ubu nubwo ingorane zabaye dusezera nyine tuzobana amasezerano yarusha abaye abarundi abafashe ibigwanisho baragaruka baragira amasezerano baratsura turaza tugira amatora dushura kuri yanzira ya demokrasi amatora mu 2005 aragenda neza abarundi baratora indongozi kandi cyo gihe umugambo Sabane Frodebu wari mu barongora igihugu wari kumwe n'umugambo y'Iprona baremera ayi ntahishize bigenda neza amakungu ashwe no kutwize rifashanyo dice bazitwa baraziduhebera harabaho ni migambi ikomeye cyane SSLP SSLPD umugambi w'ugutwa intwari ibereye nibindi ibyo byari bimwe byagize kugira ngo igihugu gitere imbere hama 2010 amatora arasubira ategurwa amatora muri Frodebu tubona kateguwe nabi kuko nyagihara bayi busuma amatora abamwe barayavamo ntiyabandanya ingwane ziba za politiki ziba ziratanguye urabye rero demokrasi ibiranga nibiki ibiranga no kuba hagati y'akazi na muntu uyu munsi mu Burundi hagati y'akazi na muntu ni kubahirijwe kuko hariho ibyo ndadaye yanke yavuga ati kirazira gufungira abantu busa uyu munsi ari abafunga busa bazize ibyumviro byabo ndadaye yaravuga ati kirazira gutoteza abandi uyu munsi arabatoteza abandi babahora ibyumviro byabo babahora ibya politike babora nibindi ndadaye yaravuga ati kirazira kwangaza abandi uyu munsi arabangaye barahunga bataye igihugu wa makambi y'impunzi ibyo byose rero nibiranga akateka kazi na muntu kameze nabi uyu munsi gushikiriza ibyumviro bya politike raba ingene bimeze abajejwe imigambwe itavuga rumwe na itabenshi hafi ya bose barataye barumu kandi bari ngaha bari mu kinyigiro byerekana ko demokrasi nishobora kuba imigambwe itari kirakora uyu munsi amaradiyo raba amaradiyo yarasambuwe yigenga asigaye nk'imwe cyangwa zibiri hariho na yandi abanyagihugu bateze gushyiramo ibyumviro byabo ibyo byerekana ko umunyagihugu adafise atisanzuye uyu munsi amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki abari yarongoye benshi barahunze barataye barumuka asigaye nuvuga makengaha none umva ngo demokrasi kwarateye imbere twarasubiye inyuma
Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'umugambwe Radebu twarateye imbere muri demokrasi agateka kazi na muntu cyangwa twarasubiye inyuma imyaka 2023 irangiye
twarateye imbere cyane Jean Paul Harura ni kuva ryari umukuru w'igihugu atowe n'abenegihugu yari bwatwara imyaka yenga 10 ngo atogwe rimwe asubire yongegwe kuva byari muri iki gihugu twetuzi inama nshinga mateka yari bwatware ngo hanyuma haizi imyaka 5 baheze abashinga mateka bifuza babongere cyane babagogote kuva byari inama nshinga mateka yari bwari dikingo cyayo ibintu biko biraba mu Burundi umunsi ni imbonekarimwe ariko bituma izi ntwaro za demokrasi twitoreye tutegeza kudishigikira uyu munsi ubutugoye ni bakava amahanga basakuma badufatira ibihano bagaheza bagakoresha abarundi bamwe bamwe bibagira n'ingoga akahise niyo twavuga
turangirize kuri Iprona umuvugizi wayo Maître Poncien Ndayishimiye uno munsi turavye intambwe igihugu kigeze ko mu bya demokrasi ni intambwe ku bwanyu ishimishije twarateye imbere muri demokrasi twarasubiye inyuma
muri make novuga ko twateye imbere kuko ntitwasubiye inyuma kuko iyo dusubira inyuma twari gusubira muri ya ntwaro ya gisirikare ya ntwaro y'umugambwe umwe
barakoze abo batumire bariko baraganira na mugenzi wacu Jean Paul Nico Niririye urakoze na wewe Jean Paul Jerome Nyenzima nkengurukiye nawe wahisemo kumviriza Ntorere Kazoza ndabipfuriza mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
nshuti mwese mu kundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na mugenzi wacu Innocent Kimenyi yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turashimiye abavandimwe bose rero baduteze amatwi murakoze mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro.